VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, turabaramukije mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidèle Niyongabo. Naje ndabaramukije, ikaze mwese mu biganiro byacu.
Niba tuvuze tuta amatora azaba mu kwezi kwa munani gutangira, nko gutanga kandidatire bizaba mu kwezi kwa gatandatu, kwiyamamaza bibe mu kwezi kwa karindwi. Ariko ku bijyanye n'amatariki ibi bimwe bizatangiraho bikarangiriraho, nibyo navuze, bigomba kuzemezwa n'inzego zigomba kubyemeza.
Uwo ni Charles Munyaneza, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, avuga ku myiteguro y'amatora azaba mu mwaka utaha mu Rwanda. Abarwanyi b'abakurude bo muri Iraq batangaje ibyo bamaze kugeraho mu rugamba rwo kwambura abarwanyi bakisilamu umujyi wa Mosul.
Uburusiya butangaza ko inteko zabwo n'inteko za perezida wa Siriya zahagaritse ibitero by'amabombe mu gisagara cya Aleppo.
Chancellor Angela Merkel hazakoresha inama perezida w'Uburusiya, wa Ukraine n'Ubufaransa ejo kuwa gatatu i Berlin mu Budage, hagamijwe gukemura ibibazo bya politiki byo mu burasirazuba bwa Ukraine.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yakiriye uno munsi kuwa kabiri umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi mu ngoro yiwe Maison Blanche.
Iyi nkuru hamwe n'izindi rero twabateguriye, turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abarwanyi b'abakurude muri Iraq batangaje ibyo bamaze kugeraho mu rugamba rwo kwambura abarwanyi bakisilamu mu mujyi wa Mosul. Ingabo za Iraq z'abakurude zivuga ko zongeye gufata imidugudu itari mike yo mu mujyi wa Mosul mu majyaruguru y'igihugu. Ibikorwa by'abasirikare bishyikiwe n'ibitero by'indege z'urugaga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ingabo z'abasuni ndetse n'abarwanyi b'abashiite. Uyu munsi kuwa kabiri iyo mirwano yakomeje kubera hanze ya Mosul. Perezida Masoud Barzani wo mu bwoko bw'abakurude yavuze ko ku munsi wa mbere w'imirwano habashije kubohozwa kilometero zitari nke. Yatangaje ko umujyi wa Mosul uzabohozwa, kandi yongeraho ko abarwanyi be barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo bagumane uwo mujyi, kugira ngo hutazabamo urugamba nk'urubera Aleppo muri Siriya. Iki ni igikorwa cyaguye muri Iraq kuva ingabo za Amerika zitangiye urugamba mu myaka itanu ishize. Cyakora birimo kuzamura impungenge ku byerekeye umutekano w'abasivili ibihumbi magana bari mu karere. Umuvugizi wa Departement ya Leta y'Ingabo ya Amerika, Peter Cook, ku wa mbere yavuze ko ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu nkengero z'umujyi wa Mosul mu buryo bwo kwishyigikira. Yavuze ko Abanya-Iraq haribo bafashe ya mbere. Hagati aho, Ubufaransa bwatangaje ko kuwa kane buzakoresha inama mpuzamahanga izaganira ku buryo umujyi wa Mosul wazagumana umutekano nyuma y'urugamba rwa gisirikare.
Uburusiya butangaza ko inteko zabwo n'inteko za perezida wa Siriya Bashar al-Assad zahagaritse ibitero by'amabombe mu gisagara cya Aleppo kiri mu buraruko bwa Siriya. Ibyo bibaye imbere y'agahengwe kategekanijwe ku munsi wa kane kugira birekurire imfashanyo gushikira abanyagihugu. Ibyo umushikiranganji rero kwivuna abansi w'Uburusiya Sergei Shoigu yabitangaje kuri televiziyo uno munsi wa kabiri. Yatangaje ko ingingo yo guhagarika ibitero by'amabombe yagiye mu ngiro igihe cy'isaha zine zo mu gitondo mu masaha yo mu karere ka Aleppo. Guhagarika ingwano mu gisagara cya Aleppo bigenewe gutuma abasivili bari muri icyo gisagara bahava, hamwe n'abantu barwaye cyangwa bakomeretse bashaka kuva muri icyo gisagara. Uburusiya butangaza ko hazoba hari imihora ibiri abanyagihugu bashobora gucamwo mu gihe bari kubava mu gisagara cya Aleppo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu by'Uburaya vyagirije Uburusiya na Siriya ko vyakoze ubwicanyi bugayitse mu gisagara cya Aleppo. Yamara abategetsi b'Uburusiya barahakana ivyo vyagirizo. Amasezerano yo guhagarika ingwano atari make muri Siriya yarasenyutse, harimo umugambi werekeye agahengwe wari uherutse gushikwa ko hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Chancelier w'Ubudage Angela Merkel azagirana ibiganiro na Perezida w'Uburusiya wa Ukraine n'Ubufaransa ejo kwa gatatu i Berlin mu Budage ni mu rwego rwo kugarura ibiganiro ku masezerano y'amahoro by'i Minsk hagamijwe gukemura ibibazo bya politiki byo mu burasirazuba bwa Ukraine bitewe n'umwuka mubi ufata intera hagati y'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'Uburusiya Merkel yatunganyije ibiganiro kugira ngo bisuzume ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro y'i Minsk ahereye ku nama iheruka indi mpamvu ni uko ibyo biganiro ari byo gusuzuma intambwe zisigaye guterwa imbere ibi byavuzwe n'umuvugizi wa Merkel Stephen Seibert uyu munsi kwa kabiri abo bayobozi bane bahuriye mu nama bakaganira kuri ayo masezerano y'amahoro i Minsk inama rero ya nyuma yaherukaga kubera i Paris mu Faransa ku itariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka ushize wa 2015 amasezerano ya 2015 y'amahoro yitiriwe Minsk yahujwe n'Ubufaransa hamwe n'Ubudage yafashije kugabanya inkundura y'urugamba hagati y'ingabo za Ukraine neza bitandukanije bashyikiwe n'Uburusiya mu burasirazuba bwa Ukraine cyakora ubushyamirane bwarakomeje naho ibikorwa byari bigamije kugera ku gisubizo cya politiki byarahagaze
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yakiriye uno munsi kwa kabiri umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubutaliyano Matteo Renzi mu ngoro y'iwe Maison Blanche i Washington DC Matteo Renzi n'umufasoni wiwe bakiwe uno munsi kwa kabiri na Perezida Obama mu kibanza kiri imbere y'ingoro y'iwe Maison Blanche n'icyubahiro gitegekanirizwa abakuru b'ibihugu n'amaleta Perezida Obama yatangaje ko Amerika n'Ubutaliyano bisangiye inyungu n'imico mu byo yashikirije umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi yahayagije Perezida Obama kuba yakuye Amerika mu bibazo bikomeye by'ubutunzi avuga ko Perezida Obama yafashe ingingo zatumye ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura zafashije ibidukikije kandi zifasha n'abakene inyuma y'ibirori byo kwakira umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano abo bategetsi babiri bagiranye ibiganiro mu ngoro ya Perezida Obama Maison Blanche
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hari namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2
mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu ku site yacu ariyo wewe akabungu radio yacu voa akabungu com Radio ya Amerika Washington DC makuru yo mu karere tuyahere mu Burundi Leta y'u Burundi yakuye akarenge mu masezerano i Roma ashinga sentare mpuzamakungu mpanavyaha yashingiwe i Roma mu Butaliyano ku igenekerezo ry'17 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani ivyo biri mu rwandiko rwatewe kw'igikumu n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza kuri rino genekerezo rya 18 ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu runemezwa n'umushikiranganji w'ubutungane bwo rwandiko kandi rufuta itegeko ryo kwigenekerezo rya 30 kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu rwemeza ko Leta y'u Burundi yinjiye muri ayo masezerano y'i Roma agenga sentare mpuzamakungu mpanavyaha umukuru w'igihugu c'u Burundi ategeka ko umukuru bwo rwandiko inyuma yaho inama nshingamateka na nkenguzamateka zemeje ko Leta y'u Burundi kwiye gukura karenge muri ayo masezerano y'i Roma Muri cyo gihe naho igihugu cy'u Burundi cyafashe ingingo yo kwikura muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha iyi sentare yatangaje ko bitabuza ko ibandanye igikorwa cyo gukora amatohoza no kwegeranya ibyemeza ku byerekeye ibyaha by'agahomera bunwa n'ubwicanyi biriko birabera mu Burundi byashikirijwe n'umuhanuzi mu by'amategeko wa procureur mukuru w'iyi sentare mpuzamakungu mpanavyaha mu nama iri kibera Arusha irimo abahinga mu by'amategeko mpuzamakungu ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha
Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yabona ko ingingo igihugu c'u Burundi kiriko kirafata yo gukura karenge muri iyi sentare no kureka gukorana nayo atangaruka za vuba ifise umuhanuzi mu by'amategeko mu biro by'umushikirizamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha avuga ko amatohoza ya mbere yo kwegeranya ivyemezo ku vyerekeye ivyaha bishobora kuba biriko birakorerwa mu Burundi atazohagarara uyu muhanuzi mu by'amategeko Rod Rastan yatangaje ko akiri intambwe nyinshi u Burundi bubwirizwa gucako.
At this stage the ICC continues its preliminary examination, so we haven't
agira tuko biri kose twebwe nka sentare muzamakungu mpana bya ICC turabandanya gukora amatohoza ya mbere ku rugero kanaka n'amatohoza sentare muzamakungu yamaze gutangura kubyerekeye ibyaha bitandukanye no kuvuga ko igikorwa cakozwe na leta y'u Burundi bice mu namashinga amateka ataco gihindura haracari byinshi byo gukora kugira ngo bitumenyeshwe. U Burundi buzobanza kwandikira urwandiko umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU ivuga neza imvo n'imvano zo kwikura muri ICC. Ibyo ntibirakogwa, dufata ko u Burundi bukiri umunyamuryango wa ICC. Icyongeye ko hazorinda guhera umwaka wose, no kuri ico gihe ntikirahera. U Burundi tuguma dukorana kandi amategeko yacu agakurikizwa muri ico gihugu. Eka n'ibindi byaha byokogwa n'ubucankejo tuzobikora ko amatohoza twegiranye ivyemezo gushika ico gihe dufata ko ari nka hatacabaye. Mona marimo yarusha muri Tanzania ari kumwe n'abahinga batandukanye mu by'amategeko mpuzamakungu harimo n'abahoze batwara amasentare mpana vyaha y'u Rwanda, Yugoslavia, Sierra Leone na handi. Rod Rastan yamenyesheje ijwi rya Amerika ko nubwo Burundi buzokura karenge muri sentare ibyaha byamaze gukogwa bibwirizwa guhanwa. Ikindi nuko amatohoza ku vyaha umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha yamaze gutangura gukora ko ari ntasubigwamwo. Ico gihugu cokora cose ingingo yacu nikora ku vyabaye imbere n'ikiringo c'umwaka amategeko aha sentare kugira ngo bikorwa ntibihungabane n'ayandi matohoza tuzoyakora. Aha rero u Burundi butegerezwa gukorana na sentare mpana vyaha mpuzamakungu uko biri kose. Ego twari tukiri mu gice ca mbere co kugenzura ko ivyaha byakozwe canke biriko birakogwa bishobora kuburanishwa na sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Ico ariko ntaco bitwaye ingingo y'u Burundi ntizokora ku ntambwe tugeze namo majeje ico yibaza kugituma u Burundi bwafashe iyi ngingo ko kuba ari gutinya ko harabakurikiranwa niyo sentare. Nawe mu ijambo rimwe
I can't comment on that, that's a decision for Burundi.
Ati ntacho ndabivuga ko kinini. Umucamanza mukuru wa Tanzania ari muri inama abona ko igihugu kanaka gitinya ubutungane haba hari ico ciyotsa. Mohamed Chande Othman avuga ko ibihugu bya Afrika bibwirizwa gukomeza no kureka ubucamanza bukigenga bugakora akazi kabwo aho kwagiriza sentare mpuzamakungu mpana vyaha kwibangamira gusa indongozi zo muri Afrika.
Kujitoa sio kama vile unajitoa leo na inatambulika.
Ate kwikura amasentare nkayo si kuva muhama ngo widegembye uwo munsi nyene birafata igihe kuko ari amatohoza nka sentare mpuzamakungu mpana vyamaze gutangura mu Burundi. Byumvikana ko atabwirizwa guhagarara kuko n'ibyaha bikomeye biba byarakozwe ibyaha bitamenyerewe bifise n'amazina yihariye ukwayo yashizwe n'ishami mpuzamakungu ONU. N'ingene bihanwa mbere biratandukanye n'ibindi byaha bisanzwe. Ego nivyo guhana ibyaha no kubikurikirana byabwirizwa kuba umwitwarariko w'ibihugu n'amareta. Ariko ibihugu binaniwe atabushobozi atagushaka bifise canke bishaka gukingira ikibaba abakoze ibyaha ni ngombwa sentare mpuzamakungu ihaseruke.
Kenyewe ni ya kuficha watu wasishtakiwe.
Inama irimo abahinga batandukanye mu by'amategeko mpuzamakungu bavuye mu bihugu vya Nigeria, Afrika y'Epfo, Gambia, Botswana, Kenya, Tanzania, Algeria, Centrafrica na Sierra Leone. Pierre Clavin inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Pierre Clavin inkuru urakoze kuri iyi nkuru. Tuve harusha muri Tanzania tujye Kigali mu Rwanda. Mu gihe hasigaye amezi agera ku 10 ngo u Rwanda rwinjire mu matora ya Perezida wa Repubulika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Munyaneza Charles yabwiye ijwi rya Amerika ko imyiteguro igeze kure. Uyu muyobozi yavuze ko bamaze kubona ingengo y'imari irenga 90% by'amafaranga yose azakenerwa muri aya matora. Mugenzi wacu Asumutakabo yuri Kigali mu Rwanda adufite inkuru irambuye.
Komisiyo y'igihugu y'amatora itangaza ko imyiteguro y'amatora ya Perezida wa Repubulika amatora azaba umwaka utaha mu kwezi kwa munani 2017 igeze kure. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora Bwana Munyaneza Sharire avuga ko batangiye ibikorwa byo kwigisha abaturage iby'aya matora mu mpera z'uku kwezi kwa 10 kugeza mu kwezi kwa 11. Komisiyo y'igihugu y'amatora izatangiye ibikorwa byo kuvugurura liste y'itora kugira ngo hongerwemo abanyarwanda bagejeje ku myaka yo gutora baba basanzwe batari kuri liste y'itora. Uyu muyobozi avuga ko hari imirimo yakozwe ariko hari ibindi biteganijwe kuzakorwa mu bihe biri imbere. Munyaneza Sharire
utanga kandidatire
bikorwa byo kwiyamamaza kuko bakandida bagomba kugira igihe cyo gutanga kandidatire bakagira n'igihe cyo kwiyamamaza ibyo byose biba biri muri gahunda y'amatora ubwo rero niba tuvuze tutamatora azaba mu kwezi kwa munane gutangira birumvikana nko gutanga kandidatire bizaba mu kwezi kwa gatandatu kwiyamamaza bibe mu kwezi kwa karindwi ariko kubijyanye n'amatariki ibi bimwe bizatangiraho bikarangiriraho nibyo navuze bigomba kuzemezwa n'inzego zigomba kubyemeza
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko yatangiye guhugura abanyarwanda bahagarariye abandi abahagarariye abagore abahagarariye inzego zinyuranye ndetse n'abahagarariye imitwe ya politike kugira ngo nabo bajye guhugura abaturage basigaye hasi Madamu Ndangiza umuyoboke w'ishyaka ntangarugero muri demokarasi ari mu bahaye amahugurwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora
aya mahugurwa rero yabazahugura abandi azadufasha cyane nk'ishyaka cyane cyane kugira ngo dushobore kuba twakangurira abayoboke bacu gahunda z'amatora cyane cyane amatora tugiye kujyamo mu mwaka utaha kuba baragiramo uruhare rugaragara kuba bayitabira ndetse bakazanatorana neza twifuza ko twakwirinda imfabusa uwo munsi nyine witora ikindi twifuza nk'abanyapolitike cyane cyane nk'ishyaka mpagarariye uyu munsi nuko abantu banakwemera n'ibyavuye mu matora
amatora ya nyakubahwa perezida wa repubulika uhagarariye abandi banyarwanda ubwo rero abakomeye kuyinjiramo rero uhuzagurika byasa naho ari igisebo
abaturage basabwa ko mu gihe bitegura amatora bagomba gusuzuma ko bari kuri liste y'itora bagomba kwitegura ko bafite irangamuntu ndetse no kumenya icyo ushaka kuba perezida wa repubulika asabwa kugira ngo abe ashaka guhatanira uwo mwanya Munyaneza Shari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora
hari nk'ibiri mu itegeko nshinga rya repubulika y'u Rwanda rivuga ko amatora ya perezida wa repubulika mu by'ukuri naho tunahera akorwa hasigaye nibura iminsi 30 kandi hasigaye nibura iminsi itarenga 60 kugira ngo manda ya perezida wa repubulika uriho irangire natwe ibyo nibyo duheraho tureba igihe perezida uriho ubu yarahiye mu kwezi kwa 9 ubwo rero natwe duheraho niyo gahunda mu by'ukuri tuvuga niho ibihereye nk'ibyo tubimenyesha abanyarwanda muri rusange rero tugenda tubabwira ibyo basabwa nk'ibyo byo kuri listi y'itora ni ngombwa nk'icyo gikorwa tugiyemo kuko ntabwo umuntu utari kuri listi y'itora ntatora niba rero amatora tuzayakora mu kwa munane niyo mpamvu twatangiye icyo gikorwa kare
ingengo y'imari izakoreshwa muri aya matora ihagaze kuri miliyari 5 n'igice z'amafaranga y'u Rwanda Charles Munyaneza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'amatora yemeza ko uko imyaka igenda ishira amafaranga akoreshwa mu matora agenda agabanuka bitewe n'uko ikoranabuhanga rigenda ryiyongera twitezwe ko 95% by'ayo mafaranga azakoreshwa mu matora yose azatangwa na leta y'u Rwanda Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Nchuti turi kumwe ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje nyuma yaho ubutegetsi bw'u Rwanda bufata icyemezo cyo guhanika imisoro ku bicuruzwa bya caguwa byatangiye kugira ingaruka ku bacuruzi b'iyo myenda yambawe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yasuye abakorera mu isoko rya Kamembe Rusizi batangiye gufunga imiryango.
Bagiye bataha bashizemo dovino bitara byose guhera hano igitaro umuntu yagiye aguri 150 agaheba akamanika amaboko akamanika
kubera iki
nta mara aragishyiraho iki yahombye
umwe mu bacururiza mu isoko rya Kamembe Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda imyenda yambawe mizwi nka caguwa aradutambagiza twereka ibitanda bya bagenzi be bananiwe ubu bucuruzi bahitamo kuzinga barataha intandaro n'imisoro ihanitse kuri caguwa
urafata ibihumbi umwenda nawe niba gishipura irangura gicyatano
uri kwindanguza bibiri umukira we ntabyumva
ni nyuma yaho ubutegetsi bw'u Rwanda bufatiye umwanzuro wo guhanika imisoro kuri caguwa bugamije kwica intege bugahagacira ibikorwa mu Rwanda uyu mwanzuro watangiye gushyirwa mu bikorwa mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka ingaruka zawo ziragaragara hirya no hino mu gihugu irusizi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babwijwe irya Amerika ko wabahungabanije
muri rusange abantu bose barahungabanye nuva guhera ku muntu wo hejuru kugeza no kuri twebwe hasi byagiye bibagiraho ingaruka ibaro yaguraga 280,000 iri kugura 350,000 umbwire ukuntu uzayicuruza
ikamembe ibicuruzwa byinshi nk'ibi babikesha mu gihugu gituranyi uyati
ikibazo cyo kirahari gikomeye cyane
gute
kubera ko buriya wacaga ibijumba ku isoko uvuga ati umuceri wo kurya urahari none uraca ibijumba n'umuceri nta uhari ese utagiganya ko abantu baryaga ibyo bijumba bazarya iki urumva ko ikibazo kirahari gikomeye hari nk'abana bari barangije amashuri badafite akazi bari barajemo hano bavuga ati turebe umuntu ufite 100,000 basi ndinjiramo hariya ninjya mbona igihumbi nzanya n'igicyo none barayiciye nta kazi afite kandi yarize nibyo ararimo arakora biranze ahangaha washobaga no kugenda kuri depo bakakopa kabaro ukazi ugacuruza ukazishyura
muri rusange imisoro kuri caguwa y'imyenda n'inkweto baremeza kwihanitse koko
barazamuye twasuraga 500 kilo kimwe ipantaro ngiye najya nzikura muri Kongo ngiye kilo nkagisura 500
none ubu
none ni kugisura 2,000 hari nabo basoresha 2,200
bamwe mu bakesha maramuko caguwa bakimara kumva umwanzuro wo kwizamurira ibiciro bigiriye inama ariko barabona itazaramba
batangira kubivuga kubera ko mfite ubushobozi neza nguri bare 5 kuvubwa maze gucuruza 6 sigaranye 2
wungutse hangahe
nungutse aha amafaranga afatika kubera ko ni ibintu byacitse ni ariko noneho wa wundi warufite ubushobozi bw'iba rimwe yarangije kwicuruza yaranatashye nkanjye bajyaga Kongo nkayiza nayo kuri duwane birahenze cyane kuba bihenze rero ntago nkiri kujyayo kandi nanone kubyambutsa forode bashobora kubifata bigahera byose narabiretse nzacuruza ibare byisigaranye bizishira ntahe
bafite ibyifuzo mu gihe inganda zagasimbuye imyenda ya caguwa zikiri yanga
ni politike nzayigihugu yo guca cagu ariko noneho niba bayiciye bareke nyine kutwicisha inzara batuzane inganda nibasore producer abo tuzibone bazane ibindi bibisimbura tubicuruze ariko ikibazo ntabwo tubibona
mu gufata uyu mwanzuro ubutegetsi bw'u Rwanda buvuga ko bufite intumbero ku iterambere rirambye no kuziba icyuho kiri hagati y'ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga ndetse no gukemura ikibazo cy'ubushomeri buvuze ubuhuha nk'uko bwana François Kanimba ministre w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda yabidutangarije mu minsi ishize mu kiganiro n'itangazamakuru
nta gihugu na kimwe gishobora guteza imbere urwego rw'inganda zikora imyenda cyarahaye intebe caguwa ibyo ngibyo rwose nabyo mugomba kubimenya kuko ntibishoboka none rero igihugu nk'u Rwanda muri ibyo bibazo dufite no gushakisha ingamba aho niho mbere na mbere twashingiye tubona yuko kugira ngo dushake ibisubizo ku kibazo cy'ubushomeri inganda zikora imyenda ni kimwe mu bisubizo mu Rwanda
bwana Kanimba gashimangira ko politiki yo guca intege caguwa biri mu nyungu za rubanda
nta wundi guverinoma itekereza uretse umuturage ariko ni mu ngamba ziterambere rirambye turareba kure ntabwo tureba ibibazo bya bugufi cyane turareba igihugu kizasohoka mu bukene gute rwose abantu baravuga ngo caguwa yaracitse caguwa ntabwo iracika ikintu cyakozwe kugeza ubu ngubu twatangiye gushyira imisoro kuri caguwa kugira ngo ibiciro byayo bigende bizamuka gahoro gahoro noneho n'abakora imyenda cyangwa se abakora inkweto babona ukuntu bagenda batangira guhangana n'imyenda ya caguwa cyangwa se inkweto za caguwa ku isoko ariko caguwa iracyahari ntaho yagiye
umusoro ku myenda yambawe wavuye ku madorari 0.2 ku kiro ujya ku madorari 2.5 mu gihe umusoro ku nkweto zambawe wari ku madorari 0.2 ku kiro ugeze ku madorari 5 y'Abanyamerika uretse ku Rwanda rwaraje kwisonga mu kuwushyira mu bikorwa naho ubundi uyu mwanzuro wo guca caguwa rusangiye n'ibihugu byo mu karere u Rwanda ruravuga ko rwatakazaga miliyoni 15 z'amadorari buri mwaka rutumiza hanze ibicuruzwa nk'ibi gusa haracyari ikibazo gikomeye cyo gushyira uyu mwanzuro mu bikorwa inganda zikorera imyambaro mu Rwanda zagasimbuye caguwa zitaragera ku rwego zahaza bene igihugu ehabagira ubusa ijwi rya Amerika irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda
urakoze Eric kuri iyo nkuru tuza mu Burundi itegeko rigenga ingo n'imiryango ryose bigwamwa kugira umukenyezi mwirimizi w'umuntu n'ikazi ahabwa agateka kamukwiye mu rugo ibyo byasabwe kuri rinogerekenezo rya 18 kwezi kw'icumi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umuntu n'ikazi w'umwirimizi n'inkuru dushikirizwa n'umenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanka
abakenyezi birimizi batari bake barakubitwa baraharikwa barirukanwa eka mbere bamwe no kwicwa bakicwa
ibyo ni bimwe mu by'abakenyezi birimizi b'abarundikazi bavuga ko bibabangamiye mu ngo kuri no gerekerezo ya 18 ukwezi kw'icumi abakenyezi birimizi bahurikiye mu mashirahamwe y'abarimyi mu ntara zo hagati mu gihugu bahuriye mu gisagara cha Bujumbura kugira bahimbaze uwo munsi mpuza makungu uwo munsi abakenyezi birimizi bavuga kusanze bamwe bamwe bari mu bihe bidasanzwe mu ngo abo nabarimyi baheruka barima hageze kwimbura abagabo babo bagahereza umwimbo mu masoko bivugwa na nzo yisaba Genevieve yitabye ihimbazwa ry'uno munsi avuye mu ntara Cankuzo
kwimbura twashaka kugira ingwane kubera washobora kwimbura mu karima n'umushinga ntare wawe muga mu karima mukimbura ngimbere yo kwimbura mu maze nk'ukwishigana muhira urashe nta kantu shobora kuvuga ati nifashisha ka nkure ko jore kubera mugaba cavuga ko atajambo ufise mugaba cavuga ati we nta bashufise bwo gukora ikintu ngaha ukarima nyene ugatahira kurima mugaba ibintu gashobora guhera utabona iyo bice
umushikiranganje ajeje gateka kazi na muntu no gushigikirana niwe yaserukiye leta mwihimbazwa cy'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi aremeza ko umukenyezi mwirimizi wo mu Burundi ari wakora byinshi mu rugo ibitabuza ko afatwa nabi
umukenyezi mwirimizi nibabyuka kare akaba ari wajyama inyuma y'abantu aba yagiye mu mirima yavayo akaza gutegura ifungwa z'umuryango agakora utundi dukoko ni kuva ku muryango ari buhagazeko abo bakenyezi nibo bamama bacu abo bakenyezi nibo bashiki bacu nibo bene wacu nibo babyara bacu igihe misozi twibutse ibyo bakora twadukwiye kwama tubakora igihofe
abakenyezi babirimizi bo mu Burundi basaba ko amategeko amwamwe agenga ingo n'imiryango yosubirwamwo kugira garukira gateka k'umukenyezi ako ni nako kamo gaterwa n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi ONU Femme mu Gifaransa ubuseruka iryo shirahamwe mu Burundi umufasoni Scolastique Ntirampeba avuga ko ari wo ubu muti w'ingorano umukenyezi mwirimizi w'u Burundi kazafise
nous interpellons le gouvernement du Burundi et tous ses partenaires basés ou non au Burundi.
Turasabye leta y'u Burundi n'abayifasha aho bari hose ngo bakore ibishoboka byose kugira ikumirwa ry'umukenyezi mwirimizi riranduranwe n'imizi naco gituma dusabye uwari wese kugira ico akoze no kugira hemezwe amategeko amwe kuri bose ayahari nayo na cane cane akumira abacanke bariya asubigwemwo umushikiranganji ajejwe agateka kazi na muntu no gufatana mu nda asaba abakenyezi birimizi kwijukira kuja mu mashirahamwe ivyo ngo nivyo byobafasha kuronka ingurane mu mashirahamwe yo kugurana na gucyo bakikenura bakava mu bibazo by'ubukene bituma basigara inyuma mu iterambere inyuma y'ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mwirimizi haciye hugurwa ihayanishagurishwa cy'ivyimburwa abo bakenyezi bari baje bazanye mu kigo ndangakaranga c'i Bujumbura rikazorangira kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa 10 uno mwaka i Bujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Chote zijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri isaha biri hafi gusozwa ariko twagira ngo turasubiremo muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi abarwanyi b'abakurude bo muri Iraq batangaje ibyo bamaze kugeraho mu rugamba rwo kwambura abarwanyi bakisilamu umujyi wa Mosul.
Uburusiya butangaza ko inteko zabwo ni za Siriya zahagaritse ibitero by'amabombe mu gisagara cya Aleppo.
Chancelier w'Ubudage Angela Merkel azakoresha inama ya Perezida w'Uburusiya wa Ukraine n'u Bufaransa ejo kwa gatatu ibere mu Budage hagamijwe gukemura ibibazo bya politiki byo mu burasirazuba bwa Ukraine.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yakiriye uno munsi kuwa kabiri umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Matteo Renzi mu ngoro yiwe Maison Blanche i Washington DC.
Inkambi y'impunzi ya Dadaab muri Kenya iri hafi gufungwa gusa impunzi zirimo ziyibamo zivuga ko ubuzima hari bwiza muri iyo nkambi kurusha mu gihugu cy'amavuko cya Somalia.
Amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha bigarukiye ngaha kuri micro mwari kumwe na Jefiden Yongabo
na Eugenia Mukankusi. Dushimiye badufashe ku buhanga bw'ibyuma Dan Crawford afatanije na Innocent Kimenyi. Mwakoze rero kudutega amatwi mugire ibihe byiza mwumva andi makuru ya radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.